amakuru avugwa mu ntafrika biyaga binini mu shinga mateka u Burundi mu namashinga mateka ishiramwe ryo mu bihugu vya Afrika mu siriko hafisa mosi yagandaguye uyu munsi kwa gatatu mu gitondo n'abantu bitwaje ibigwanisho mu faso ni mosi yacikanye ashitse ku bitaro amaze kuraswa mu mutima abantu ba murashe bari mu modoka ifise iparata yo mu gihugu ca Tanzania uyu munsi kandi niho hafisa mosi yashingurwa tuanje rero kwifatanya n'umuryango wa Hafsa Mosi hamwe n'inshuti n'abagenzi biyo bose muri ako kababaro turi kumwe kandi na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza yakwirikanye ukuntu byagenze gihe baja ku maziko Eloge muri neza
amahoro neza Freddy
murashaka kutubwira mu ncamake ukuntu byagenze ku maziko
ngome amaziko yo mu fasoni ya tumbe mukanyira heze igendo y'abayisilamu ibisaba no kuvuga ko umuntu yitabye imana akiretse mu ngorane nyinshi cyane zitabavuye ko adaheza ngo ikiziga kirare mu buruhukiro canke imuhiriwe Hafsa Mosi rero yahambwe mu itongo ry'abapfuye yahariwe abayisilamu gusa niri mu gisagara cya Bujumbura muri Kacendi Turiyene mu bwaruka bwa Bujumbura muri Zone Ngagara akaba yaherekejwe n'abantu batari bake harimo abategetsi abashinga amateka byakorana mu muryango wa Afurika y'ubuseruko abashikiranganji abayisilamu batari bake eka muhiriwe naho nyine hari abantu sinzi kuko mu genzi w'abayisilamu muzi ko abakenyezi badaheza ngo bashike ku kaburi abakenyezi bakaba bamusezereye muhira muhiriwe byabonetse mama wiwe ari Agoste n'umwaro mwinshi hanyuma araheza aherekezwa n'abagabo batari bake ku kaburi umukuru w'umuryango w'abayisilamu mu Burundi Komibu ariwe Shehe Sadiki Kajambi yibukije ko ta muntu numwe arekuriwe kuraka ubuzima kiremwa muntu kiretse Imana ajya bumuhaye akasaba Barundi ko bo kwirinda ikintu cyose kibatuma kwakana ubuzima araheza kandi ahanura abantu bose na ntaryo inkuko narebize kwirinda ikintu cyose cyo kwaka ubuzima abantu leta ikaba muri iyo mihango yo gushingira umufaso na Hafsa Mosi yari yaserukiwe n'umushikiranganji ajejwe intwaro ibereye nawe akaba yibukije ubutwari bwa Hafsa Mosi akasaba inzego zibijejwe gukora ibishoboka byose kugira ngo abakoze ubwicanyi bafatwe bashengezwe imbere y'inzego z'ubutungane
Eloge mwavuze uwaserukiye leta murashaka kutubwira amajambo make cyane rwose ijambo yashikirije nyamukuru
igizamba cyane nyamukuru nkuko nahimaje kubivuga yasabye ko inzego z'umutekano zokora ibishoboka byose kugira ngo abantu bakoze ubwicanyi bashengezwe imbere y'inzego z'ubutungane akayibutsa ko abantu ubu yasigaye afite umutima w'ubukoko kandi utegerezwa guhagarara bakibuka imigani nk'iya kera aho n'abana babuzwa kwica mbere akanyegeri cyanke igikere cyanke umuserebanyi bababwira bati wice umuserebanyi umubyeyi wawe ati kamabere yerekanye ko hategerezwa gusubira kuba indero yuko abantu bategerezwa gushyira mu mitwe k'ubuzima bwa kiremwa muntu ari ubwo kubahirizwa kandi ata muntu umwe arekuriwe kuhezangwa bwake mugenzi we
urakoze Eloge turagutira kamo mu masaha ari imbere kugira ngo utubwire ayo makuru yerekeye igandagurwa rya Mosi n'ukuntu yafubwe eka n'ukuntu umuryango eka n'igihugu cyose kibandanya umubaro urakoze.